kirako ningene yabaye umugabo w'icunsha mu gufasha kugira ngo ibiganiro abarundi ashaka kuvuga iboneza bari barimo iarusha bishobore gutera intambwe iboneka intambwe igira igishitse kuko nta utazi yuko inyuma y'urupfu rwa Nyerere abantu bibaza bati mbega ninzazomusubirira kuko barundi uko bameze uko bagoye washobora gutera intambwe. Aho rero havugiwe izina rya Mandela ndazi ko hari bamwe bashatse kumwanka abatari bake ugiye kuraba General Ndadanditse n'uwitabo canje nize mu Gifaransa de Democracy Piège. Mugabo rero aho Mandela nyine aziye vyarerekanye yuko afite icunja rikomeye cane byafashije izo boneza kugira ngo zitere imbere. Ubwa mbere hoho igihe yazanga mu Burundi bwa mbere nta handi yashatse guca atari kumbimba agenda kuraba igene abanyororo bariho. Abanyororo nabo benshi bari abazira ibyabaye inyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1993. Aho rero agira umwanya wo kuganira n'abo bantu, agira n'umwanya mbere wo kugenda asa n'uha icigwa imboneza zari mu nzego za leta bari bamuherekeje kuko yarababwiye ati simbone ngende mwogira abantu b'umutima w'abantu mubafate kuriya. Icyo rero yongeye kukigaruka ko aje mu nama nshingamateka naho hoho koko arifatira mu gahanga Perezida Buyoya ati mbega wewe urafite umutima kugira ngo ushobore kuba ushira abantu mu nyororo kuriya je ndabibonye. Aranapfuka amajambo menshi gushika abantu bumiwe bamwe barabura iyo baca.
Perezida Ntibantunganye mwavuze icunja rafise mukaba muzireza ko butari bwa mbere abarundi baje mu biganiro ariko bikaba cyacu byavuyemo hari habaye ibiganiro muri Itali eka hari habaye ibiganiro nk'uko wabivuze byakoreshejwe na nyakwigendera Perezida wa Tanzania Nyerere. Ikintu mubona cyatumye wewe abarundi bamwumvira kandi mvuga ko bari bagoye ni nk'ibi?
Mandela hageze yuko agira ijambo yaraduturirako ndamubona mu bintu bibiri je ndibuka neza. Icya mbere ndibuka ni umunsi wo gushyira umukono ku masezerano y'Arusha. Byaragoranye nta utabizi, hariho abatashaka gushyira umukono kuri masezerano dutanguriye kurarunguye igihugu Major Petero Buyoya. Je ndibuka Mandela ingene yamufatiye mu gahanga imbere y'abakuru b'ibihugu mu karere n'imbere ya twebwe Abarundi eka n'abandi bantu bari bashashe ngaho baje mu biganiro mbere n'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Clinton niho yari ari. Mandela yarapfuye hasi arifata mu mufuko arahagarara abwira Perezida Buyoya ati mbe wibaza ko kwemera imyaka ingahe yuko abo yise minorite zine bava mu gihe mu Kirundi banyamakesezi kuri mubivuga batari gace na batanu ku ijana muzungu bamwiganziye byose mu Burundi mutumviriza abandi ndibwa ko nabo byaryoheye bakabira nk'abatwenga mugabo naho nyene Mandela akagira ati ndabonye utwenze tubonye utwenze mutuba ko muzi uko kuri kandi bari batwenze uko banezerewe nuko bumvise avuze iryo jambo. Icyo ni ikintu namuboneye ko catumye mbere yo gushyira umukono kuri amasezerano byacecye utakora bakuru b'ibihugu baciye bagira bati ahantu nituhapa tutarosa ayo masezerano.
Mu bindi bintu mbere cyane cyane kwari ubungane ka bw'amoko aho novuga abirabure n'abazungu eka n'ubungane hagati y'ibitsina tukaba tuzi kwa fasoni icyo gihe Arusha nabo nyine b'abarundikazi baronse uruhara ruhambaye cyane rwose mu gushikiriza aho bahagaze kuri izo biganiro aho hoho muhavuga kuri iki?
Oya ntibaronse uruhara rwo gushikiriza aho bahagaze ahubwo kubera uko Mandela abona ibintu byaratumye handikwa amasezerano ibiharuro bitezwa kwama biriho bitacura kuja munsi abakenyezi bashobora batezwa ko barimwo mu nzego ngurunguru z'igihugu inama nshingamateka itabagenguzamateka na leta n'ahandi mu biganiro abakenyezi bavuga ko bari benshi cyane mugabo bari batanguye kuza nabo nyine bagira ati kugira ngo n'ijambo ryacu ryumvikwe. Mandela rero agafata ku byo yabona koko hariya mu gihugu ciwe kuko urabona imyaka yari yamaze mu munyororo agwanira ukungana kw'abantu na cyane cyane uzi neza igihe hari iwabo abirabure bacigizwa byaratumye no mu biganiro by'iwacu bitera imbere.
Perezida Sylvester Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ya Amerika.
Namwe murakoze.